indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri ligenekerezo rya 18 kwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru ibyo amasanganya bamwibarabara ku miduga yunguruza abantu n'ibintu iba yapakiye umurengera bibandanya kuyamirizwa n'abatandukanye inyuma yaho hari modoka Toyota Probox giri yisanganya mu ndwiheze ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Burunga yari ipakiye abantu 14 bagapfa muri aya makuru murumva ku ishyirahamwe ya Trabu ryabunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ryamirira kuri iyo ngendo yo kurenza ngo nuko kwiyunguruza bitoroshe muri iki gihe kubera ikena ry'igitoro ibindi byiyamirizwa n'itozo ry'amafaranga y'ubucafu bigatako ntubunatogwe mu bice bya zone kanyosha mu ntara ya Bujumbura abaho babyiyamiriza bibazica ayo mashyirahamwe ajejwe icyo gikorwa ajyana ayo mafaranga atozwa ariko abajejwe intwaro muri icyo gice bavuga ko bagiye kuvugana n'ayo mashyirahamwe kugira imyidogo muri abo banyagihugu ihere turanavuga ku nkuru zerekeye abanyagihugu mu bwoko bw'abatwa nko mu buterere ni mu ntara ya Bujumbura naho nyene bidoga ko abana babo bako amafaranga ku mashure biga ko abuze bagatakaza ivyigwa cyo kimwe n'urupapuro rw'abanaho nikora rutaborohera kuronka ibyo byo ari ku burongozi bwa zone buterere busa n'ubyiyamiriza ibitandukanye n'abatwa ku mutumba budahunga zone mukenke komine busoni intara ya butanyerera bo bashima imigenderanire bafitaniye nabo mu bundi bwoko bakanahana n'abageni no gusangira bagasangira ibyo byose ni mwidonido ryaya makuru hagarariwe na Matiabo na Yesu mu winga bw'ivyuma iri jwi rya Odironkejimana
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe bamwe banyagihugu muri quartier Kanyosha muri komine Mugere mu ntara ya Bujumbura bari dogera amafaranga batozwa n'amashyirahamwe atandukanye yandura imicafu mu mihana y'abantu ariko ntibayitore abanyagihugu bamenyesha ko badatahura ayo mafaranga icyakora ariko gusaba ko busigurirwa ayo mafaranga atozwa janwa bamwe mu ndongozi za komine Mugere baremeza ko hari mihana irangwamwe imicafu hari n'abanyagihugu babiha ababyikorera ku mutwe ariko ufashwa cacibwi dabu ariko bemera ko bagiye kuvugana n'amashyirahamwe asanzwe yandura imicafu mu ngo z'abantu kugira icyo kibazo kihave kristalize harera imana
abanyagihugu bidoga ko batorwa amafaranga ariko imicafu ntikugwe mu ngo zabo nkuko babivuga
aje gutora iyararimwe mu nyuma baca baragenda ntibasubiye kugaruka haheze nk'amezi atatu baca baraza ngo baje gutora amafaranga ngo tubarihe ngo amahera yiyarara
gutanga amahera imbere y'uruhombo runini ya cyane umuntu abagize
umukenyezi avuga ko bayatswe babwirwa ko imiduga izoshiza kwandura iyo micafu ariko bikaba bitakozwe ubahitamo kubiha ababitwara ku mutwe ariko iyo bafashwe bigatuma bene byo bacibwa ihadabu
nishira hamwe ryo ritwara yarana nibo baza kubigirisha none ngasha utanza amara y'abantu baza gutora ibyarara umva utabuhombye cyane
abo tuhaba kaja kuyamena aho bayamena bakabanyira bakabafata nani tukavuga ati none tugomba tubane ni yarara
abo banyakanyosha babona ko atamafaranga bosubira gutozwa mu gihe yarara n'ubu rikiri mu mpangu zabo ariko gusaba ko bosigurirwa yayo mafaranga batangishijwe yaroye
ngo amahera ntasubizwa ngo kandi amafaranga ngo twarayashikirije ngo abakuru bacu ngo natwe ngo ntidushobora kuja kuyabaka ngo bayaduhe uko niko baca bakwishura
zimwe mu ndongozi z'amashyirahamwe atora imicafu mu ngo z'abantu muri iyo komine ya Mugere baremeza ko ari uruhombo kubona hari abatanga amafaranga yabo ariko ababijejwe ntibakura ubwo bucafu aha barerekana zimwe mu mvo zibituma
inzitizi ahanini zoba zihari harimo irikena y'ibitoro aya mashyirahamwe ashobora guhura naryo n'abantu boba batariha neza aya mashyirahamwe yagira igisuka abajejwe intwaro bigiramwo inguvu ahimiriza bene igihugu kugira bamenye ko gutwara ibicafu aho ryagenewe
umwe mu bajejwe intwaro muri komine Mugere aremeza ko hari mihana irangwamwo imicafu bitumwe n'uko hari amashyirahamwe abijejwe atari karakora igikorwa cyayo muri amwe mu makartier ya zone Kanyosha Moize Habonimana n'umukuru wa zone Kanyosha yizeza aba rongoye ko bagiye kuvugana n'amashyirahamwe asanzwe akora ivyo bikorwa vyo gukura imicafu mu mihana kugira menye imvozi tuma dakora ico gikorwa jejwe
turiko turarondera ubwiyo shyirahamwe umunsi bakatubwira avyaba tukamenya ko vyukuri bazokora cyangwa batazokora no rwo cyatubwira mu stantara gafata ingingo kuko turabona ikiringo bamaze batari ko barabikura kiriko kiratera kirenga ukwezi n'inusu batangiye gukora bigaragaye yuko rero batabishoboye tuzosaba komine mugere isoke abandi koko tugiye no kora basaba bonye bari bahiganye rero nabandi bari bahiganye bibaye ngo mbasubire mu isoko bahe abandi bashobora kora inzu bicafu
amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi icumi niyo yarishwe n'aba banyagihugu babwirwa ko ari yo gutozwa yarara ariko haraheze umwaka atamicafu ikuwe mu ngo zabo
Tukiraho nyene mu ntara ya Bujumbura bamwe mu basangwa butaka baba muri site Nyarumangiri muri zone Buterere komine Ntahangwa baridoga ko abana babo bari hishwa amafaranga ku mashure abatayaronse barirukanwa ibituma hari nk'ivyigwa badakurikira ikindi bidogera n'ukuronka bigoranya urupapuro rwerekana ko ari banaho nikora ariko urongoye zone Buterere yibutsa ko urwo rupapuro rutangwa ku buntu uwo ba asaba amafaranga mukuru utanga ko aja kure n'amategeko kandi amenyekanya kazohanwa Claire Kankundi
Abo basangwa butaka biduga ko bishika abana babo bakirukanwa kubera kubura amafaranga y'ishure
nkobo cewe ndafise uburi mu y'umunani bamaze iyinga bamuheruka nkutwe rubona ndiko ndaturira aho ndukugira ndabe ku wa gatanu yoronka ni gice mba ndarungika
cyose nakinyisa abana b'iwacu bagiye ku ishuri barabatanyika bijya nyine batanyika abandi bantu ntibafatira bijya bintu by'abahindica bya kera
aha bakabona ko abo bana hari ivyigwa baca bahomba
umuntu wabidufasha mu makazamura bitevugira biragoye kugira umwana abamaze kumwirukana kangahe nko bwo bariko bigubu nibyo mu bibatsa
bashikiriza ko iyo bavuze ko ari abatwa abayobozi b'amashure batavyemera baca babasaba urupapuro rwerekana ko ari bantaho nikora
no kubivuga ku munwa ngo bo bari nko rusako twari dukwiye nko kuronshwa iyo marese kugira turonke ikintu tujyana gusigutsa
aha bakerekana ko urungo rupapuro bitaborohera
bavuga ati nimuduhe amafaranga kuko tubaho dusa amafaranga tubishoboye agashobora gutanga amafaranga nyuma bakarumwe
urongoye zone Buterere Musa Hakizimana abenyesha ko urwo rupapuro rutangwa ku buntu
urupapuro rwerekana yuko umuntu ari ntawe nikora turabibaha uravye no muri rwa kominale urupapuro rwerekana yuko umuntu ari ntawe nikora nta amafaranga barurihira turutanga uko nyene ku buntu atarinze kururihira nituzi rero kumbura ikibazo cyo kibahaye turaza gukurikirana tubaze aba directeri bayo mashuri atarukanye dufise nka muzone Buterere impamvu kumbure abasangwa butaka baba kwa amafaranga kandi bafise uburenganzira bwo kwigisha abana babo ku buntu atakintu barinze gusabwa
nayo kuboba basaba amafaranga mukurutanga avuga ko baca kubiri n'amategeko
abo baba babikora baba bariko bajya kubiri n'amategeko umuntu yoba yaka amafaranga n'ukuri turamuse tumumenye yaba mu chef de quartier nyumba 10 yaba chef de serire yaba umukuru w'ibarabara Yohanwa kandi vyakarorero abo babikora babikika mukiza ni hahantu usanga umuntu avuga ati zana ndabigukore kugira ngo binyaruke
mukurondera urupapuro rwerekana yuko umuntu ari nawo nikora urongoye karitsiye niwe yereka uwuje kururondera inzira camwo ko banza kwandikisha urwo rupapuro mu mashini akarusohoza gutyo iyo ndongozi ikemeza ko ari ntaho nikora uwarongoye karitsiye mu nyuma akaba ariwe arushira urongoye zone ngo avyemeze nawe muri ico gihe urongoye zone Buterere akerekana ko uwo musangwa butaka acajana urwo rupapuro ku biro vya komine Ntahangwa musitanteri w'iyo komine agatera ku mukono urwo rupapuro rwerekana ko ari naho nikora rugaheza rugafasha nyenego nko ku bitaro ku ishure canke n'ahandi
hagataho bamwe mu basangwa butaka bo ku mutumba budahunga zone mukenke komine Busoni ntara ya Butanyerera barashima intambwe bageze ko mu bijanye n'imigenderanire bafitaniye nabo badasangiye ubwoko abanyagihugu bafatira ko bashobora kubakana cyo kimwe no gusangira bagasangira n'ibindi bagahamagarira abandi bataratera iyo ntambwe guhindura inyifato bakijukira iterambere Alice Ndayizeye
Abo banyagihugu mu bwoko bw'abasangwa butaka basigura ko kare bari babayeho mu kubumba inkono gusa ariko bagashima ko babanye neza n'abadasangiye ubwoko
twarabumba tukikorera inkono tukagenda kuziyereza mu mihana bakaduha ibyo dufungura ariko ubu twebwe abatwakazi bo mu kabuyenge ubu turameze neza turabanye n'abandi neza ntiwomenya umutwa ntiwomenya umuhutu twese turi bamwe agahuzu turamesura
abo banyagihugu bashima ko uwo munsi bashobora gusangira hamwe ibinyobwa ibitandukanye na kahise
waga mama we mbe twagiye no mukabare abanywa inzoga umuhutu agahagarara hajya na umutwa agahagarara nga mukanywa icupa waba warihawe na rugakora icupa uri umutwa badushirira hanyu none ko hari urugabuzo n'imikuza nibyo baduhamwe kandi dutanze amafaranga yacu kugira dusoma kago niko byari bimeze nayubu ngano mubizi ndawushoje kwibarabara ntumenye bacanganya tukanywa byose bigahera dufashe nkihene nkiri tukavuga ati tuyiyange ntibavuga ati uriya numutwayi baze hafi ntayo tujya oya ibyo ntibirimo kweri
ikindi bemeza ko cahindutse mu bijanye n'imigenderanire mu kibano nuko uwo munsi bashobora gusabiranira abageni
twego batwa twaratoya abahutu ntubano uwo wose umukazana wanje n'umuhutu uyo hari ya hepfo hari uwundi muhutu baraza kweri tukaba to kandi natwa batwa baragenda mu bahutu
nico gituma rero twateye imbere bagasaba rero ko nabandi bakiri inyuma bohindura ivyiyumviro
nico gituma nabandi bashobora kuzogera aho tugeze natwe bakikuramo ivyo bintu bibi tugatera imbere nk'abandi tukamera nk'abandi mugani wa yandirimbe niko bimeze
Tarsise Hitimana arongoye umutumba wa Kabuyenge aremeza ko hariko haraba impinduka mu migenderanire iri hagati y'abasangwa butaka hamwe n'abarundi bo mu bundi bwoko
bari bafise ingeso zo kuba bikumira cambwe babakumira batokwinjiye mu kabare ngo basabe ico basaba ngo babahe mugabo kubera iterambere uno munsi abatwa bo ku mutumba wa Kabuyenge turabona kayuko ariko barava muri vya bindi byo kwikumira cambwe zangesombi zo kwiba kera bahora bafise
abajeje intwaro muri ako gace bagashima ko baba habasangwa butaka canke abandi barundi bo mu bundi bwoko bamaze kurengera moko ahubwo bakijukira imigambi y'iterambere
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu murashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho muzindi ntara muratwumva kuri FM nyene ni 99 n'ibice 9 mu bindi bihugu tugashikayo kuri Indundi Culture akaburungu kome mu bijanye n'ivyo kwiyunguruza ishiramwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi riranegura kubona harabunguruza abantu n'ibintu bikika inyuma y'ikena ry'igitoro bagapakira umurengera umunyamabanga w'iryo shiramwe Atrabu Charles Ntirampeba abivuze inyuma yaho habereye isanganya ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Burunga ku modoka yo mu bwoko bwa Toyota Probox yari ipakiye abantu bagera kuri 14 cenda muri bo bagapfa Charles Ntirampeba yibutsa abunguruza abantu n'ibintu ko kurenza urugero mu gupakira bihanwa n'amategeko hamwe n'uko iyo habaye isanganya bigora n'uko bashumbushwa mu mashirahamwe y'ubwishingizi ananegura ko arabajejwe umutekano mu mabarabara bo babifisemo uruhara mu kurya ibiturire
haribonekeza ko bishoboka ko hariho bamwe nabandi bashobora gupakira abantu benshi barengeye abo basanzwe
abidogeye ukwikwega ko muhorangurukana bumenye hutangwa na limitere ishirahamwe riboneka nk'iri gutanga kurusha nyandi yo gutuma tumana ko mu gihugu muri iryo huriro baguriye mu rwaruka rushikiriza kuko kwikwega kuri ko kurutera uruhombo uyu mwigeme ati nacimirije guhinduka mu gihe iryo rikiboneka nka ryonyene
mu gihe haribonyene baca bakora bakwega amaguru mugabo hariho abandi baca baraba abantu ni bacha tuva ko bigira handi kwasaba rero kogwizwa cyane yindi mihora ya internet kugira bitworohere bamwe bajaha abandi bajaha tusanga turonse internet imeze neza kugira tuzoshobe gushika kumbona kazoza demir karanti demisha sana
ubwo rwaruka rero rusaba ko inyuma y'irihuriro leta ikuye gufatiraho ikemerera yandi mashiri hamwe kugira ngo ryahiganwa riboneke
limited ukira umuhora umwe novuga wiganziye igihugu cyose nta konkirasi wotegeza gukora neza kugira ngo satisfize abarundi byosaba ko haboneka kumbure n'indi mihora ifurunisa ama excel internet bigacha bihiganwa niyo limited yizosumbye iyindi ububasha mu kubikora neza cyo tuyitabira
mu ijambo yashikirije baraho mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ibijya bishize mu zindi ntambamye igihugu gifise mu gushikiriza abanyagihugu umuhora ngurukana bumenye unyaruka asigura ko kwikwega kwago gukomeye mu misozi gusumba mu bisagara Nestor Ntawuntuye yamara yavuze kwizingorane mu migambi yakazoza zibwirizwa guhindugwamo ibyo tanga inyungu ku gihugu ubu abahinga berekana ku rugero w'ubushikira umuhora ngurukana bumenye mu karere ka Afrika yo hagati kavuyemo abitabye irihuriro rugeze ku bice 24% mu gihe abatarashikira uwo muhora baharugwa mu bice 38% mu Burundi ariko ubu hagikoreshwa urugero ruri hagati ya 3-4 ibyo bita 3e canke 4e generation mu gifaransa mu mwaka wa 2024 urugero w'ubushikira umuhora waharugwa mu bice 26%.
dukigomba gutwara ibyo rero twebwe mwishyiramo cyo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi atakabu tubifata nk'ikosa kosa rihanwa n'amategeko kuko imodoka yose irafise abantu igomba gutwara aho rero kuba hariho abashobora kwicika mu kiza kumbure kubera ibikena ry'ibitoro aho usanga imodoka zose zidashobora gukora kuko ziba zitaronse ibitoro yakavuga ati ko ndonse abantu reka ndabatware muri ico gihe twebwe dutera kamo abasanzwe banyongiza imodokari tubasaba ko bo kubahiriza amategeko naho abantu bo harari benshi amategeko abandanya akora kandi ko mu gihe ugize isanganya ufise abantu benshi barenga kubari ku rupapuro rw'ubwishingizi bica bigorana kugira ngo bashobore kubashumbusha kuko ntibaheza ngo bamenye abemewe n'abatemewe ivyo rero twebwe tugatera kama basanzwe batwara abantu mu gihugu hagati ari abakoresha amamodoka y'ama probox canke ama minibus n'ama bus ko kizira kikazirizwa kurenza igitigiri c'abantu bari ku bwishingizi mbere bajanye n'ubukomezi bw'imodoka aho abasanzwe bajejwe uruja n'uruza n'umutekano mwibarabara nabo bagaheza bagafasha kugira ngo amategeko ashobore kubahirizwa
oya Charles Ntirampeba n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ya Trabo mu bijanye n'ibyo gutumatuma na kw'amakuru bamwe mu bitavye ihuriro rijanye n'ikoreshwa ry'umuhora ngurukana bumenyi internet mu karere ka Afrika yo hagati ririko ribera Bujumbura mu Burundi barasaba ko mu Burundi ho banayandi mashirahamwe gutumatuma nako kuko gushika ubu mu gihugu muhora w'ishyirahamwe ryo gutumatuma nako limitere ariryo ryiganje mu gihugu cyose bidoga ko iryo shyirahamwe rigaragaramwe ingorane zijanye no kwikwega k'umuhora ritanga ibyo bigatera uruhombo abantu ni mu gihe leta y'u Burundi ishikiriza ko bigwiriye mu mitumba gusumba mu bisagara ariko ko naho nyene bishobora gutorega umuti muri kazoza Norisinduwimana urakenuye ni no kuyo nkuru yawe turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12:35 ariko kuri mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko ivya amasanganya bamwibarabara ku miduga yunguruza abantu n'ibintu iba yapakiye umurengera bibandanya kwiyamirizwa n'abatandukanye inyuma yaho hari imodoka Toyota Probox igiri yisanganya mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa komine Makamba mu ntara ya Burunga yari ipakiye abantu 14 bagapfa muri aya makuru mwumvise uko ishyirahamwe Trabo ryabunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ryamirira kuri iyo ngendo yo kurenza ngo nuko kwiyunguruza bitoroshe kubera ikena ry'igitoro gibonekeza muri kino gihe ibindi byamirizwa ni itozo ry'amafaranga y'ubucafu bigata ko ntibunatogwe mu bice bya zone Kanyosha mu ntara ya Bujumbura abaho babyiyamiriza bibaza icyo mashyirahamwe ajeje ico gikorwa jana ayo mafaranga atozwa ariko abajejwe intwaro muri ico gice bavuga ko bagiye kuvugana nayo mashyirahamwe kugira imyidogo mu bahaba ihere twanavuze kandi ku nkuru zerekeye abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa nko mu Buterere naho nyine mu ntara ya Bujumbura bidoga ko abana babo bakwa amafaranga ku mashuri bigako abuze bagatakaza ivyigwa co kimwe n'urupapuro rw'abanaho nikora rutaborohera kuronka ibyo byari ku burongozi bwa zone Buterere busa n'ubuvyiyamiriza ibitandukanye n'abatwa bo ku mutumba Budahunga ni muri zone Mukenke komine Busoni ntara ya Butanyerera bo bashima imigenderanire bafitaniye nabo mu bundi bwoko bakanahana n'abageni n'ugusangira bagasangira nkengurukire bagenza nje mafashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Matiya bona Yesu yafashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana naye abashikirije ndabifuriza umugoroba mwiza na gahwane.